Iyi ni Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika ryo kwashikiriza iganiro ryaryo byo mu gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda ubu ni saha 11 zo mu gitondo mu Burundi mu Rwanda. Juti mwese muduteza matwi mwamutse neza muri kumwe na Frederic Nkundikije ateramije ibiganiro byo munsi kuwa gatandatu. Reka dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi.
Frederico ndagushimiye cyane nshuti zacu ndabaramukije mwaramutse neza muri kumwe na Thomas Kamirindi. Ingabo za Chad zaraye zambutse umupaka wa Cameroon kujya gufasha iziki gihugu mu ntambara na Boko Haram bajyanye n'imodokari za rutura z'intambara. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Injamena yabonye abo basirikare bagenda bishimye bigaragaza koko rwose bashaka guhangana na Boko Haram. Bahagurutse inteko ishinga amategeko ya Chad ikimara gutora iha uruhushya guverinoma rwo kohereza abasirikare muri Cameroon. Kuwa gatatu nibwo Chad yatangaje ku mugaragaro ko yiteguye gutera inkunga Cameroon, nabwo President Paul Biya yari amaze iminsi asaba inkunga y'amahanga. Nyuma rero yo kubitangaza, abakuru b'ibihugu byombi babonanye inshuro nyinshi nk'uko umuvugizi wa guverinoma ya Cameroon Issa Bakari yabitangarije Ijwi rya Amerika ejo nimugoroba. Usibye gufatanya mu bya gisirikari, bombi basaba n'abaturage babo gutanga umuganda mu cyo bita ubunyamwaswa bwa Boko Haram. Uwo muvugizi wa guverinoma ya Cameroon asobanura ko Boko Haram igaba ibitero mu majyaruguru ya Cameroon iturutse mu kiyaga cya Chad gikorwaho n'ibihugu bine: Nigeria, Cameroon, Chad na Niger. Hagati aho kandi muri Chad abantu 21 bamaze amezi abiri baburanishwa mu nkiko baregwa ibikorwa by'iyicarubozo ndengakamere ku baturage mu gihe cy'ingoma ya President Issenabre yategetse Chad kuva mu 1982 kugera mu 1990. Abantu bagera kuri 50 bamaze gutanga ubuhamya bwo gushinja aba bantu barimo baburanishwa. Ihereye ku byo bavuga, imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu iremeza ko kwica urubozo, ibyo bita torture mu Gifaransa, byari byarabaye umuco w'inzego z'umutekano za Habre. Usibye ibikorwa bya torture, abaregwa bashinjwa n'ibindi byaha by'ubuhotozi, kurigisa abantu cyangwa se kubafungira ahantu hatazwi kandi hatemewe n'amategeko. Ni ubwa mbere bene izi manza zibaye muri Chad. Issenabre nawe ategereje urubanza rwe muri Senegal, aho yahungiye amaze guhirima ku butegetsi. Muri Malawi, abantu 176 bahitanywe n'imyuzure yaturutse ku mvura y'ishyano yaguye muri ibi byumweru bibiri bishize. Vice Perezida w'igihugu Saulos Chilima aratangaza ariko ko umubare w'abapfuye ushobora kwiyongera kubera ko hari abantu benshi bagishakishwa batarabonera irengero. Abandi bantu barenga 110 bavuye mu byabo kubera iyo myuzure. Leta ya Malawi ivuga ko kimwe cya kabiri cy'igihugu cyose cyayogojwe n'iyo mvura, irasaba inkunga z'amahanga cyane cyane ko bafite n'impungenge z'icyorezo cya kolera gishobora kuvuka. Usibye muri Malawi, iyo mvura yaciye n'ibintu mu gihugu cy'abaturanyi cya Mozambique. Ibinyamakuru byaho ngaho muri Mozambique bivuga ko abaturage baho 38 iyo mvura yabahitanye. Muteza amatwi Ijwi rya Amerika. Abayisilamu 2,000 bari mu myigaragambyo hino no hino ku isi, imyigaragambyo yo kwamagana ikinyamakuru cyo mu Faransa Charlie Hebdo, bavuga ko gisebya intumwa y'Imana Muhammad n'idini ryabo. Ejo muri Niger batwitse inzu ndangamuco y'Ubufaransa mu mujyi wa Zinder. Uretse ibyo, iyo myigaragambyo yo muri Niger yaguyemo n'abantu 4. Imyigaragambyo iri no muri Pakistani, Algeria, Mali, Senegal, Mauritania, Yordania na Turikiya, ariko rero izo ni ingero zimwe gusa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko ubwo n'Ubwongereza baratangaza ko bazafatanya ibikorwa byose byo gukumira ibitero by'iterabwoba by'abahezanguni b'abayisilamu. Ni President Obama na Minisitiri w'Intebe David Cameron baraye babitangarije abanyamakuru bamaze kuganira mu mwiherero hano i Washington. Bavuze kandi ko bari kumwe bifatanije bari kumwe n'Ubufaransa n'izindi nshuti zose zabo zugarijwe n'iterabwoba. President Obama kandi yongeyeho ko igihugu cye kizafasha Ubufaransa mu bikorwa byo gushakisha abagize uruhare bose mu bitero by'i Paris byahitanye abantu 17 mu cyumweru gishize no kubashyikiriza ubutabera. 12 baguye kuri kiriya kinyamakuru Charlie Hebdo. Mu rwego rwa za nketi, inzego z'umutekano mu bihugu bitandukanye byo mu Burayi zimaze guta muri yombi abantu bagera kuri 30 mu Bubiligi, Ubufaransa, Ubudage na Irlande. Hagato kandi President Obama na Ministre w'Intebe David Cameron ntibashyigikiye ibindi bihano bishya kuri Iran. Ndabashimiye mugira umunsi mwiza.
Turamushimiye mugenzi wacu wadushikirije amakuru Ijwi rya Amerika i Washington DC. Ubu naho n'umwanya w'ikiganiro cerekeye amagara y'abantu kira kiganiro gitegurwa n'urwaruka ruri mu Burundi.
Kira
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 kira ni kiganiro cy'urwaruka cyerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'Ijwi rya Amerika.
Turabaramukije gwaruka namwe mwese bakunze ibiganiro by'Ijwi rya Amerika. Yagagitsi ndimwa rirava kuko igice kinini cyo dufise kidakoreshwa. Amatohoza yishiramwe mpuzamakungu FAO yo mu myaka 3 iheze yemeza ko urugero ruri munsi hegitari imwe yonyene arizo akoresha. Muri rusangi ibice 62% cy'isi ndimwa ku isi ibikoreshwa. Imvo nuko igice kinini kiziziwe n'amashamba, ahandi naho hakaba hatamera kuko ikigo mpuzamakungu IFPR gikora ubushakashatsi mu by'ifungurwa cyabitohoje haraca imyaka 2. Mu gice cy'isi ndimwa kitarakoreshwa ku isi, ibice 60% tubisanga muri Afurika y'umunsi w'ugaragwa bwa Sahara. Ukwiyagurira kw'abanyagihugu kudakurikije amategeko gutera iyononekara ry'amashamba, ugushira uburyo buke mu burimyi bikorwa n'amareta kubuza abarimyi gukoresha ubuhinga bugezweho bwo kugwiza umwimbu. Ibiharuro by'umugambi wita iby'iterambere PNUD byerekana ko amareta yo mu mugabane wa Afurika yo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara agishira ibice 5 gushika kuri 10% byayo bikoresha ku mwaka. Uko ibintu bimeze byunyugwa nuko akomorera amashirahamwe mvamakungu ibibanza by'uburimyi byari bitunze abanyagihugu. Ukubangikanya ibitegwa mu kibanza gito birafasha kugwiza umwimbu, ariko kandi byo kwisunga ibitegwa bishobora kubana no gusubiriza imbuto zitimbuka cyane nk'uko igisata cya ONU kijeje ifungurwa FAO kibivuga. Mu kiganiro cyacu cy'uno munsi turabira hamwe ibijyanye n'ikibazo cy'amatongo hamwe n'uburimyi. Kuri mikro muri kumwe na Diane Ndonse, kaze mu kiganiro cyacu ari nacyo gwanyukira. Kwinjira mu kiganiro cyacu nyezina, tega matwi ivyiyumviro by'ugwaruka rutandukanye go mu ntara ya Muyinga. Mugenzanje ara ivira nkunda arubaza ati twogwanya gute inzara duciye mu burimyi, ngizi nyishuru muha
tukareka kuba ibinego nyine tukatatubarondera tugakora. Ku mitumba hari abantu bajejwe ibintu by'indimo bakaza barakurikiza ry'amategeko baba
kagaragaza gutabira indimo zacu
kubaza turarima kubaje guca ibisoro rushamwe yavu
kumenya kuratsa ibibara
kubera amatongo ariyo burare n'uburamuko bw'abarundi
twashobora kuyakingira kugira ngo ihukura neza yatware.
Tugiye turarima ku murongo tukagenda turakurikiza inyigisho z'abakoronomi baduha.
Twebwe turarima twivuye inyuma tukareka kwama twicaye ngo turindiriye ibiva hanze.
Abakuru b'imitumba bohimiriza abo bajejwe kugira bashobore kugwiza umwembu
bogwanya amarigara abantu bakarakuza barayerera.
No mu mashuri nyene bo bigisha ubujanye n'uburimyi yuko navyo nyene mu biteza imbere igihugu burimo.
Abakorora nk'ibitunga kugira baronke umwavu bashira mu mirima bakagira amashyirahamwe kugira bafasha kugira biborohe.
Gutabiza umwavu uvuye mu by'abantu bakoresha no kurima tuzika mu gihe cy'isiza byongereza akanoverisi byongeye ugukoresha uw'ikizungu ko kwisunga ubwoko bw'ibitegwa n'ubwisi ndimwa kugira umwimbu ube mwishi ku kibanza gito. Ibyo byarafashije abanyagihugu bo mu burengero bwa Kenya babayeho ku rugero rw'abantu 500 ku kilometero kwadarato nkuko ishyirahamwe FAO ryabisanze haraci imyaka 2. Uburimyi butunganywa n'abagize imiryango butanga ibice 70% by'ifungurwa zimbugwa ku isi. Ugushigikirwa na leta ko kungura abanyagihugu mu bijyanye no gushinga ubuzi, ukugabanya ubukene, gufungura nabi no kutirukira ibisagara nk'uko ishyirahamwe IFPRI rikora ubushakashatsi mu by'ifungurwa ribivuga. Kugira ngo twumve neza ibijyanye n'ikibazo cy'amatongo n'uburimyi, tega matwi itohoza mugenzi wanje Ala Ivira Nkunda yagiriye mu ntara ya Muyinga. Ala Ivi, jambo ni kwawe.
Ibura ry'amatongo y'ukurimamwo rituma imiryango y'abateshejwe izabo n'abahungutse bo mu kigwati cy'amahoro cy'inyarunazi muri komine Buhinyuza intara ya Muyinga itegwa na Kigoyi, kukaba nkako iyo miryango irenga 300 ibeshejweho n'ukurima icingero. Filemon nta mwana atugira ko imyaka 5 iheze agaburira ibibondo 2 n'umukenyezi wiwe mu buryo bw'amafaranga 1000 aronka aciyitasha ryo ku munsi. Umubabaro ni wose ku miryango yashizwe hamwe mu kigwati cy'inyarunazi idafise amatongo y'ukurimamwo. Dutega amatwi Gaston Niyongabo afise abana 5 na Bosco Ntakiruti Mwaro baba muri ico kigwati.
Akamara manje birababaje kuba ufise umuryango w'abantu 4-5 utafise aho urima ngo baronderere akajoja kabo.
Twaje tuzi ko bazoduha amatongo turima twavuye Tanzania baratwemereye kugeza n'uwo munsi.
Ibintu biruko mu gihe itongo leta yahaye imiryango iba mu kigwati cy'inyarunazi ritimbuka. Nk'uko twavyiboneye ico kibanza kingana na hegitari 3 kigizwe n'ibumba hamwe n'inyovu. Vyongeye ugukoresha ifumbire kubimfagusa mu kongereza kanovera kisindimwa. Inshuro 3 zose Shadrine Iradukunda amaze guteragira ibigori n'ibiharage abanje gusukayo umwavu w'ikizungu imbuto zihera mu kuzimu. Uko ibintu biri vyunyugwa nuko ukurimira hamwe mu mashirahamwe y'uburimyi kumaze kudebukira abanyagihugu bo mu kigwati cy'amahoro cy'inyarunazi. Ukutimbuka kw'imbuto za kijambere zitewe muri iryo tongo ni kimenyetso cy'uko ritamera. Twumvirize uko vyagendeye abavyeyi Aline Nininahazwe na Venasia Chimpaye.
Kijambere rano mwumbati ahuteye hose uraza mugaba hantu tumaze kuhatera inshuro 3 ntukura nyene nagakombe na kami kuduharage twigeze twakura cyangwa dukureho n'ikizumu kimwe kandi amaboko yo kurima ndayafise.
Ukubaho kw'imiryango idafise amatongo yo kurimiramwo gutuma abana bafatwa n'ingwara zo gufungura nabi. Babiri bafilemo nta mwana bagwaye kwashi kuko bajya rimwe ku munsi. Akatari gake ugwaruka ruraheba ishure mbitewe n'ukuri tonda ko ataco bashize mu nda. Uko ibintu biri vyunyugwa nuko imfashanyo igizwe n'ifungurwa zinyuranye iyo miryango yahora ironswa uko amezi 3 aheze itakiza ku gihe. Jean Berkimas Mpabansi umuhanuzi mukuru wa buramatari w'intara ya Muyinga asigura ko ari kuyimenyereza kwigwana ko itarinze kuzerinze. Ibura ry'imbuto rituma wiyungunganije mu burimyi bwo munsi y'urugo ateragira tevye. Shadrine Iradukunda afise abana 3 yashikiye muri ico kigwati avuye Rukore muri Tanzania avuga ati:
naharya muri iyi paraseli nararimye ndakarimye nyaga paraseli ndaburi imbuto ndagateragiramo.
Ubukene buri mu miryango butuma abayigize bomoka gupagasa mu mahanga. Iyirenga 18 iramaze gusubira i Tanzania no mu Buganda kuva mu ntango z'uno mwaka nk'uko Bosco Ntakiruti Mwaro ari mu ndongozi z'ikigwati cy'amahoro cy'inyarunazi avyemeza. Vyongeye ukurondera ico rirenza biciye mu buryo buvuye mu kugurisha imiryango n'amadirisha y'inzu gutera ingwara mu bana. Iyizi imbere ni malaria iterwa n'imibu kuko baryama inzu zirangaye izindi zidasakaye ukudateza imbere uburimyi kuva kwibura ry'igisata ntunganya matongo mu ntara ya Muyinga. Frehete Dukundane musanteri wa komine Buhinyuza arabisigura.
Kamwe rero nk'icyo gisata twa tugifise ngaha mu komine ico dufasha kugira ngo ivyo bibazo bigabano. Banashaka ni komine urumva ntishobora gutera imbere. Ubwa mbere umuntu afungura nabi aca yamara kwaragurika.
Ugukwiragiza mu ntara zifise amatongo yimbuka abatesheje izabo n'abahungutse bava mu bihugu vyo hanze na kamo gategwa ubushikiranganje bwo gufatana mu nda.
Ibirirana ry'abantu ritumise ndimwa yaga bikanagwiza impari mu bayikoresha. Urunani mpuzamakungu ISE gwitaho iby'amatongo ruhanura ko abantu bo kwama bubahiriza amategeko agenga iby'amatongo. Muri rusange ukongerereza uburyo hisi itamera koca mu kwatera ibiti bibana n'ibitegwa. Ivyo bica kubibabi bibikomoka ko biba intabire. Ikindi cokogwa ni kuharinda inkukura mu guca imikobeko nk'uko ikigo mpuzamakungu IFPR igikora ubushakashatsi mu by'imfungurwa cabitohoje haraciye umwaka. Kugira ngo twumve neza ibijyanye n'ikibazo cy'amatongo n'uburimyi, tega amatwi umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Muyinga Jean-Bert Kimansi Mabansi akabaganira na mugenzanje Ala Ivira Nkunda.
Jean-Bert Kimansi Mabansi ndabaramukije.
Amahoro.
Ibuhinyuza bajya biganije hamwe mu kigwati cy'amahoro barafise inzara ivuye kuko babahaye ahantu hatimbuka.
Twabwiye tuti hihereza hajya genda muharime. Bari babahaye n'impene kugira ngo baronkumwavu mugimpene bashe bazijya.
Ubu bavuga yuko bagerageje gutera inyumbati ibijumbu ariko ntivyamera.
Ubu baca bagoma bazinze amaboko mugabo gashima kuja gukorera abandi kubera baca babaha ijubwo nyene.
Nta mugambi mufise ko zoho umuryango umwe wese aho ushobora kuri.
Tutinya ko bashobora kuharonka akavuga ati aha ni wanje amaka cagurisha nivyo cagarukamo kubera ico gihe biragitwa igiwe. Mu bisanzwe bajya bari muri yasite bari bamaze gihe bafashwa ntarimwe mu mezi atatu ushikiranganje bujejwe gufatana munda abantu boreka kwama bateze amaboko kuko bya gusaba itere ubwenge buke.
Mubona yuko ngaha muri ntara ibura gigisata ntunganya amatongo byo bari mu bituma hamwe bibazo bijanye n'uburimyi cyo kene amatongo
byo gabanya n'induru nta burenganzira bufite bwo gutanga itongo umwe wese aronka ahiwe
barundi barundi
n'abashinzwe
yumva mudiho gusa akumva amajamba urimo kero burundi bwa nyaburunga abarundi barasangiye umugezi mu bubinzi nonubu
arakoze Ala Ivira Nkunda kuri ayo majwi n'icyo kiyago adushikirije. Tumira mate gato mukumviriza kano karirimbo katubwira ko yagajya amatongo ikwiye gutuma tubyara ku rugero.
Inkoto n'amatungo by'amabyisa sitinganda kitibagiwe cyucu n'amasomo duhana kubwiziga gusa je agatse kakabano ntigasiba guhonya ngo amatongo yifutiyo nasiba kunyagwa yivuye mu rukiko n'imbuba watsinze.
Twibutse abariko baratwumviriza ko ikiganiro ari kiraci ry'Amerika. Uno munsi tukaba turiko tuvuga ibijyanye n'ikibazo cy'amatongo n'uburimyi. Waruka ntimurambigwe guma hafi ya maradio yanyu. Uyu ni wa mwanya wo kubaza no kuronswa isiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana. Uwo nawe akaba ari hano muri studio yacu. Tugeze mu gace mbaza ndakwishura.
Mbaza ndakwishura.
Shaka mbaze igituma ubu basigaye babuza
tulire vyatsi cyo byaba byica
bironona igisenge cikirere naco nyene kagira inkurikizi kuhinduka y'ibihe ushobora gusanga ikizuba cyatse canke nahiguye ikagwa n'inguvu nyisha aho usanga byononye ibitari bikina cyane cyane indimo byaribonekeje yuko aho bagenda baraturira byonona isi bikonona narabijya byose bituma hajya bateragiye isi ntibe ikimera nkuko bavyipfuza mbere haribonekeje n'ingwara zimwe zimwe zivuye nuko kuntu isi igendira nonekara
mbaza ndakwishura
inyigisho zijanye n'uburimyi nta kuntu twoziroso mu mashuri
cya cigwa bita imenyesha ntara cya cigwa cindimo abanyeshuri bagira bageze mu mashuri yisumbuye nta muntu numwe yaciye ku ntebe y'ishure atize icyari cyo ibirere ihinduka y'ibihe ikoze isi
mbaza ndakwishura
abaje abantu ba mu gisagara badafite aho barimo boca bagwanya inzara gute biciye mu burimi kandi batari
bakaja mu mashira hamwe atandukanye aho batanga ingurane kugira biyungunganye kugira bagire urudandazwa ruto ruto inyungu baharonkeye bakiyumvira gutera imbere buhoro buhoro
mbaza ndakwishura
ni kubera iki umwavu w'ikirundi n'umwavu w'ikizungu udafumbira kumwe
haje umwavu w'ikizungu usanga umwimbo ubonetse n'ibona n'ingoga kazuri mwinshi ariko ugasanga akanovera kuwo mwimbo atakariho umwavu w'ikirundi nyene n'umwavu utanga umwimbo ahageze ariko utagwiriranye nako kaba ari ifungurwa zirimo ingabura zose zikenewe kugira umubiri w'umuntu ugumane amagara meza
Rugamba rwa makinka yanje.
Waruka ni murambigwe uyu ni wa mwanyadwa umutumire wacu muganga Anita Munyana kugira ngo abahisiguro z'ibibazo bibabakiye. Tugeze mu gace ka kabiri k'ibyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
Abantu bacingero burumose ugwanya inzara gute
boje hamwe hama agahanuza ari mu mashira hamwe ari mukunga ubumwe nabandi bya bintu bita ikirimba aho usanga buhoro buhoro ashobora kuziganya udufaranga tumufasha nawe nyene kwiyungunganya mu buzima bwa misi yose muto tuntu yaziganyijemo arashobora kurondera itongo akota agaheza karima umwimbo gaheza ukamufasha kugwanya inzara
mbaza ndakwishura
iyo bavuze inzara ariko bavuze nk'ubukene bw'ivyimburwa mu ntara canke mu gihugu cyo barije
inzara iva nuko abantu bataronse ico bafungura abantu bataronse ico basuma kugira bafungure rero no kumenya yuko ubukene bw'inzara bavuye ku bukene bw'ifungurwa mu ntara canke mu gihugu
mbaza ndakwishura
Jesi numvishije ingene twagwanya inzara tubifashijemo n'inzuzi.
Murazi yuko abantu benshi bakunda kurima aho bashobora kuba bafise umwonga bashobora gufatamo amazi kugira uvomere imirima yabo cane cane mu ntara zimwe zimwe hari ubukene bw'imvura. Rero iyo nzuzi badashoboye kuzikingira ngo bazibungabunge bishobora gutuma haba inzara mu ntara kanaka.
Mbaza ndakwishura.
Ku bantu bahungutse baba mu masite badafise aho barima none bace bagwanya inzara gute
ngo kuri iminwa mu mpuzu bakagenda kurondera akazi mu micungararo aho usanga abantu babafise amatongo bakabarimira bagacingero aho bahakura umushahara ushobora kubatuma bashobora kwiyungunganya canke bagakora ikindi kintu kibafasha nabo kubaho neza mu misiri imbere
rugamba rwa makinka yanje
Ikiganiro nikira n'umunyene muganga Anita Munyana abandanya kwishura ibibazo rwaruka rumutura tugeze mu gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ivyo bibazo
Mbaza ndakwishura
nko kuri twebwe abanyeshuri usanga twiga tutarabari ukuntu twofasha muri ivyo byo kurima kugira tugwanye inzara
abanyeshuri bararonswa inyigisho zitandukanye kubyerekeye uburimi abanyeshuri baraheza bagaterera impanuro abavyeyi babo bakumva yuko ntibateragire uko bashaka bateragira bisunze kugwanya inkukura canke bakabahanura kubyerekeye umwavu ukuntu bawurondera biciye mu byo bakoresha muhira eka n'ukuntu bovomera kugira amazi ntiyonone ndimo
Mbaza ndakwishura
Ujamgavu wa angeli dukunda kukoresh. Uyo uweseshe mundimira. Ukaate alivihalake chusanga bza hishi. Yenone vata vipakuki.
Mwaziko ama angeli alimungo kubginshi. Akugwa mumihingi tandu kanye. Numahingi urila tandu kanye. Nukumenyako zili angeli. Kenshi na kenshi. Zila zikorewe kwele imirima yumuhugu. Zia burai. Leluga sanga. Babi zanyahano Burundi. Ushogu sanga visi njikaje. Isi ndimo yacu.
Mbaza ndakwishura.
Jena girambaje huma na fisa gato wangato ya yogwa nyinzara kutu.
Mugambele nukuraba hatu mberei. Bega nige gitegwa yohatera. Bege ichu gitegwa gitango muimbu ungana kutu. Ivya vyo serero alichara akayu suzuma agahetza katora ikibereye.
Mbaza ndakwishura.
Nengu munu afise umwete wo kurima kandi akabafise n'umwete wo kurondera ariko atagira itongo na rimwe cyangwa byifata mu gute
ni byiza yuko aronka umuntu amufasha n'acane cyane kumuronsa aragatongo yo kwikorako canke agatongo arimo iyundi muntu agaheza akamuhemba canke akaja hamwe nabandi kugira biyungunganye mu bundi buryo butandukanye byose birakunda ariko ni byiza yuko yubigira umugambi umwanya abona ko afise iryo shaka ryo kurondera n'acane cyane no kwikorera kugira ashobore kubaho uburimi azokora siwe wenyene azoburonka mu inyugu eka no murundi wese ahazoshorera ubuzobigura ico bifungura
yumva mudiho gusa akumva amajamba urimo kero burundi bwa nyaburunga abarundi barasangiye mu ngendo mu bindi none ubu
arakoze muganga Anita Munyana kuri zo nyishu ahayigwaruka n'ubunyene tumira mate mu gusubira kumviriza kano karirimbo katubwira ko yaga jya matongo ikwiye gutuma tubyara ku rugero
Sonni Diana tumu jango tu hai la chungo yara se hey hey Sonni Diana tumu jango tu piti ama tongo yara se hey
hey imitima mibi niyo gizuye mubavuka nyiturite na tunubona ku gama tongo Inkoto n'amatumo by'amabisa sitinganda kitibagiwe cyucu n'amasomo duhana kugiziga gusa je agateka kabano ni gasiba duhonyango amatako yifuti yona siba kunyago yivuye mu rukiko nibuba watsinze bakinira misheni makaba gushite kini twiye kuba makini ugusu na gatugira uhukira mu buroko arahomura nibaza ukatitsi bitwago
twijambo abanywanyi bacu Emmanuel Wimakamba abaza ati haki umuntu atura manga ati byo babiva kuki arongera akabaza ati mbega woyirinda gute muganga Anita Munyana muduheri nyishu umunywanyi wacu
umva ku bintu umuntu aba yafunguye iyo vyashitse izo mfungurwa bikanka yuko umubiri ubihingangura hama umuntu bikanka byukuri ko abisohora rero ugasanga aguma aturamanga ati ni kuvyirinda rero umuntu wese ajya nta buri kintu afungura akabona ko iki kintu kimutembye neza iki kintu kimutembye nabi ico cyose kiba camutembye nabi araheza akabimenya akabigwanya mu kutabifungura
gaza nikore mu ndageza gaza
uvuze wiki Gaba fye, nimye mtuma vana vanyu wajira ishad Azomo na wajaga tatu
Tulashimie umunyuanyi watu ya tukwandikie Tukwizera ko inyishu ahawe na muganga Zagizicho zimufashije Huko msanzuwe muvizi ikikani rochachu tukirangiriza kugache likugiiki Ahu kwa aruka rutangi siguro kumyibu tayaba sokuru Uno musi ubuguti Yu mugabo adafanyi vyanwa afani vya kwa aha
Nikubwiye iki?
Iyo ubu uri mu bihe byiza ukabandanya gushaka kubiryoherwamo urashobora gupfa hari izindi ngorane wagize kubera uko kuryoherwa washatse.
Nikubwiye iki?
Ivyakwa abantu bose barahatse kwari ibintu njango bitameze neza nikuvuga umuntu ariko arakora nk'ibintu bimeze nabi bishobora gutuma agira ingorane.
Nikubwiye iki?
Umuntu iyo akuze akabona umenga icerekana yuko akuze bwo barubwanu ariko hariho nibindi bishobora kwerekana yuko akuze ko
arabitoye Ndashimiye mwebwe mwese mwateramanye natwe muri kino kiganiro. Shimiye Joseline Nduwayo na Ara Ivirankunda bafashije gutororokanya amajwi. Nasize inyuma Jacqueline Segahungu yarakirongoye akongera akagitunganya. Ikiganiro kirakiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika. Mufise icyo muterera canke mubaza, twandikire kuri VOA Bujumbura, muvyandike mu ijambo rimwe @gmail.com canke mutwakure kuri 71 228 632 hamwe no kuri 76 944 460. Kuri mikro mwari kumwe na jewe Diane Ndonse, ndabaseze ndabifuriza kugira amagara meza na utaha.
Cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'Ijwi rya Amerika.
Turabashimiye bagenzi bacu mu Burundi baduteguriye ikiganiro kira mu kanya gatoyi cyane ku isaha 12. Murategeka amatwi ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza iminsi yose kwa gatandatu nk'aya mango.
Mwaramutse inshuti mwese muduteza amatwi. Nguko rero musanzwe mubimenyereye n'umwanya wo kuramutsa inshuti n'abagenzi. Ubutumwa tugira dutangurire ko nubwa Ubonimana Izayi.
Nitwa Ubonimana Guha Izayi, nkaba ndi mu karere ka Intara y'Amajyaruguru, akaba ari umurenge wa Kisaro. Nkaba nifuza rero gusubiza mama ariwe bita Mukandikiye Judite na mushiki wanjye Nyirashiki Mareke rero n'umutware wese batwaragiriye. Murumuna we uwaherutse gucyuza mu karere y'Itare ya mbere, nkaba mwifuriza nawe urugo rwiza. Nkaba nifuza na none gusubiza n'umusore bita Musilamu uri hari Igisoro hariya mu Bugande, n'abandi bagenzi banjye harimo Kayitesi uwo mu Kabuga kepfo, aho bakaba n'abita Ndisanze Daniyeli bari hakurya mu karere ka Gicumbi. Nkaba nifuza na none gusubikana n'abandi bana bose twiganye mu rwunge rw'amashuri rwa APCD hariya Gicumbi muri Ntuza mu mibare n'ibiki. Nkaba na none nifuza gusubikana n'abandi bose baba banzi n'abandi
Indirimbo tuguhitiyemo ya Hillsong yitwa Mighty to Save, tukaba twibaza kwiza kugushimisha.
Because
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Undi yatwandikiye ni Jean Baptiste Nsabimana. Atanguye kuramutsa abamenyesha makuru ba Radio Ijwi ry'Amerika. Avuga ko bihimbaye kubona radio yacu mu biyaga binini tukaba tumushimiye. Yifuza ko tumuramukiriza abakurikira madame wiwe Uwera Francine, mama wiwe abagenzi biganye muri kashi mu mwaka w'2008 n'abandi bamuzi bose. Kandi ntiyibagiwe n'abamenyesha makuru bose ba Radio Ijwi ry'Amerika cyane cyane Thomas Kamirindi. Yari Jean Baptiste Nsabimana. Abasabiye indirimbo aturi hari abandi yacuraranzwe na Ajoba Love. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Twinjize mu bwato Mangwine yabanje gusuhuza ugiye gusoma ubu butumwa w'Imana. Ibane natwe tukaba tumushimiye. Ashaka tumufashe kwegerana n'abakunzi biwe. Ashaka ubwa mbere na mbere tumufashe kuramutsa ubwa mbere na mbere abakozi bose ba Radio Ijwi ry'Amerika cyane cyane umuyobozi wayo. Ashaka kandi tumuramukiriza abantu bose bamuzi kwa ya mazina. Twinjize mu bwato Mangwine from Tumba, Rulindo, Rwanda. Ashaka tubamuhere indirimbo yitwa My Heart Will Go On yacuraranzwe na Celine Dion. Yari twinjize mu bwato Mangwine. Amerika i Washington DC. Ubundi yatwandikiye ni ndabarinze.
Ndi nitwa ndabarinze, ndabandana mu bitsi bushinga muri uwere muri ho Kongo. Ndatuza umuryango wanje uri mu Sisi, ikibabi mu lokalite ya Rusingita ku musozi wa Nyamugeyo ko mu muryango witwa Magari. Ndatuza abavandimwe Sarongo utigoma n'umuryango we n'abandi bavandimwe bari hirya no hino muri Nyarukivu. Arangiza amenyesha cyubahiro rero nidasi niba kiri ho ko isoko ko nzaba nita yifuza ko bavugana kuri telefone 08 40 50 59 66. Abanga indirimbo Salut les amoureux.
Ngi indirimbo Salut les amoureux yaturaranzwe na Jean Dassin wasavye.
Les matins se suivent se ressemblent. Quand l'amour fait place au quotidien, on n'était pas fait pour vivre ensemble. Ça ne suffit pas toujours de s'aimer bien. C'est drôle, hier on s'ennuyait, et c'est à peine si l'on trouvait des mots pour se parler du mauvais temps. Et maintenant qu'il faut partir, on a 100 000 choses à dire qui tiennent trop à cœur pour si peu de temps.
se teme comment se quitte. Tout simplement sans penser à demain qui vient toujours un peu trop vite, aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. On fait ce qu'il faut, on tient nos rôles, on se regarde, on rit, on craint un peu. On a toujours oublié quelque chose. C'est pas facile de se dire adieu. Et l'on sait trop bien que tôt ou tard, demain peut-être ou même ce soir, on va se dire que tout n'est pas perdu. De ce roman inachevé, on va se faire un conte de fées. Mais on a passé l'âge, on n'y croirait plus. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain qui vient toujours un peu trop vite, aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. Roméo, Juliette et tous les autres, au fond de vos bouquins, dans mes empées, une simple histoire comme la nôtre, et de celle qu'on n'écrira jamais. Allons petit, il faut partir, laisser ici nos souvenirs. On va descendre ensemble si tu veux. Et quand elle va nous voir passer, la patronne du café va encore nous dire salut les amoureux. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain.
Kubandanya gukurikirana ikiganiro cy'umuziki kuri radio Ijwi rya Amerika i Washington DC, aho muri kumwe nanje Fidel Niyongabo muri iki gitondo. Ubundi butumwa bwa Felix Niyongabo.
Nitwa Felix Niyongabo, nkaba mba kumusaga i Bujumbura. Nashaka kuryoherwa nifuriza umunsi mwiza umuryango wanjye, atari cyane umupfasoni wanjye Godelive n'abana banjye babiri Roxana na Holen. Umugenzi wanjye ndi ku masabo Josias ari mu Bufaransa, Inosantwari ari muri Belgique. Umugenzi wanjye Richard ni inganda dukorana, inshuti n'abagenzi baba mu Rukina n'aba i Bujumbura. Nibagiye Claude Habimana ari Bujumbura, Didier Hakizimana ari Bujumbura akora muri ambasade ya Amerika, Patricia Nagahoraho akora kuri Hotel Amahoro. Nkaba ndabifurije umunsi mwiza, ndabifurije n'indirimbo iyo ari yo yose ya Lion Story.
Ngiyi ndirimbo Izangondagonde yacuraranzwe na Lion Story.
Muzi yuko agahembo kanyu arije mugakesha, mukaruca nabi agashahara kazoba keza. Mukaruca neza ruraba hitana, begi nahi nahe irihe irihe, begu butungane burihe irihe. Imingo mishi tumbi bivimba, iyo mumimba bagitwa ninimba. Ivyo biba mugihe abategetsi abashinga ntahe barorera, inahe irashingwa bisiba gushingurwa. Amatongo y'impuvyi ayo nasiba kuribwa, aha kari mbikuru bibegwa kera tahaye gakengegwa. Izangonde, izangonde
mbizwe ningoma Ifasha nyo zikibga Biherere muribo Awanu beshiba fungwa Yo, kukadenderezo Tavungani kubigi humucha manza Azokora titegenja Akamata mikwi jambo Naba muganza Iza Gonde Iza Gonda gonde Iza Gonde Imanza za gonda gonde
Ijwi rya Amerika I Washington DC undi yaduteye akamo ni Jean Habyarimana
ndi Habyarimana Jean ndi bujendera mu nyakabijya aba mbaturi kugarabara y'umunani teje numero 13 nashaka kwifuriza indirimbo aba bakurikira atunga Imana Jean Claude aba imutambo hamwe n'umutambo wiwe ndi kubagabo Oscar nawe nyene aba imutambo Jeremy Ntamagendero ndabigeze Cyprien abo bose bari umutambo Fredi aba mu nyakabiga Alexi ari igitega Evariste aba mu nyakabiga Leopold Emmanuel nabo nyene baba mu nyakabiga Karimi ari kuri Bisereji na Patrice igitega nk'abashaka kwifuriza indirimbo umugwi w'abafundi bari muri Kike Security yitwa Swavisi ari mu Gihosha ama indirimbo nashaka kubifuriza ni indirimbo yitwa The Freedom Now yaririmbwe n'umuririmbyi Darlene
utubabarire indirimbo udusabye ntidushoboye kuyikurongera yamara tuguhitiye mu indirimbo Danza Kuduro yacuranazwe na Omar afatanije na Lucenzo Radio Ijwi ry'Amerika I Washington DC. Umwanya w'ikiganiro cy'umuziki twari twabateguriye muri iki gitondo giye kuturangirana. Nyamara dusezeranire ku butumwa bwa Ndikumana Theophile.
Nitwa Ndikumana Theophile, nkaba ndi I Muramvya. Ndashaka gusabira indirimbo abagenzi banje yaririmbwe na Mukombozi. Aba ntahije Ndayiragije Aster, Jean-Marie Rugomo, Ndayize Fabien, Ndayitwaye ko Sosteni w'Imutaho. Icyubonye wo mu mbizi na Dojio biri indirimbo yari yose ya Mukombozi.
Ngiye indirimbo Urudubi ya Mukombozi tuguhitiyemwo akaba ari nayo dusezeraniye ko mwakoze kudutega amatwi mugira umunsi mwiza mwese naho ubutaha.
Ingoni iva mu ruzi karigatumye nk'ukora abatunzi bagunga abakene. Ijunja ry'umugabo ni iri kuganwa n'inka irutwa n'impene urabiye ugasakanwa.
Ukavyo genda kose na kilumishene ya kizo shimisha bose. Vizo kwa muko abuzo genda hosu kene numutuzi kufisi ngora ngetese.
Yeah. Kugira ngo tuje dukoshe atikle kenze harabuju jema banki ya yandi wabika hanze. Kwe turahona nibitungwa kuri bonane kuko barao niboroshe nk'umutwe wa Zidane. Mundoto mbona kazoza keza ku Burundi ubenshi n'abakumva yere b'inkotsi kibi. Benshi mibiri yabo imota parfum ariko imitima yabo niri parfait. Nanje nunyizere nk'umugwayi na serumu n'abafise umutima mubi nk'inkono y'umupfumu. Ngo bize baciye ubwenge nje navyo nemera nibo batuma njyamamagaze nk'igiti kibendera. Nayo intambara benshi yadusize mu macyungu harakagwa ikabantu kayirongeyemo inyungu. Politike mbi n'umwuga waba benshi bafise intsinzi z'amaraso nk'aba Illuminati. Hageze amatora tubinshi tina bagenzabo tumaze kubatora tugacika leji yabo. Harabanegura bati bariko baratwara nabo bahashitse bagakora ivyo banegura. Badukina nk'umupira ma systeme numerique barahindagurika nka condition atmosphérique. Batanguje imigambwe barasangirika bafete hageze kujibihiye harabacika escaliote. Yuda
bizo kwa muko ukavyo genda kose na kinu bishene ya kizo shimisha bose. Bizo kwa muko abuzo genda hosu kene
Imana nizo hanagura amosozi y'umworo kuko amategeko y'ukwisi niyambaye ipantaro. Niyo mpamvu mimba huzuye abadafise amarare kuko imanza z'abatunzi zikirigwa mu mubare. Manura harira wa mkluklusi klani vre fyatu fyatu batazira Babiloni. Yambuye mu rugo antwara mu gasho sans avis de recherche sans convocation. Kuwivye moto yanje mimba tahamaze umunsi nawo nariya sana urwo rubanza ruva kuki. Harabiyumvira kunyinshi ibibazo byacu ari amasoro bakibagira amasengesho yareka ivyo n'ibiganiro. Burya prudence ikingira malariya kandi nawe ikingira sida yambaye umusegetera. Ifaranga rirakundwa ariko ntirumurize impunzi nkuko ifani Johan imara inyota y'amazi. Itunga riva ku mwana nshuti yanjye bimenye n'uwigishije perezida n'ubu aracyakenye. Mushima kuba nyumba kumi Ombudsman ahiriwe avuga bamucyungeye no kujya na liberte. Mama yakora ivyashara yafuye abihevye yasanze inyungu aronka zerera mu matagise. Akazi k'ubutatsi vero niko mbona koroshye niko kadasaba igitoro indikatere permi n'amakasike. Hari igihe utega inkozi y'ikibi ugafata inyamira mabi cyangwa uteze maketa ugafata umubikira. Mbega bigushikiye mugenzi wabigenza gute?
E mama we ntibikanshikire ha Urudubi.
Bizo kwa muko ukavyo genda kose na kinu bishene ya kizo shimisha bose. Bizo kwa muko abuzo genda hosu kene n'umutunzi gufisi ngora mya twese.
Inyenyi bayita ikenya iriko nyarucari ikenya bakacita inyenyi kiri ku munwa w'umutunzi. Harabafata umuziki wacu nk'igikinisho kuri jewe n'akazi kamwe ijambo ni rasio. Umuziki ni impano yanje ujinale si fotokopi mfise byinshi binini nk'akabuto kasinapi. Uwari yagahabwa ngo inda yiwe yabaye nto nawe uwabuze icyajyaga hagira mu ndoto. Sindi umurasitawa cyane ariko inyama si nkunda. Ibiharage ni imbuto ariko n'ibimera mu nda. Ubukene ni hatari n'ipantaro iroka wo kuri umugore ufise intumbero yo kubaka. Hari umukobwa yigwaza malariya kuri Saint Valentin kuko afise abakunzi benshi yosoka n'umwe gute. Hari utanga isukari undi nawe umukate. Hari